nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere
sangwe kaze ntuti namwe bakunzi ba radio nzamba agateka kawe muri ano makuru mu kirundi yo kuri uyu wa gatandatu genekezo ya 2025 ruhuma mwaka 2023 ayo twabategure hagaze ku nkuru nkuru zikurikira bamwe mu bashinga amateka basaba leta gusubira mu kibanza cahozemwo isoko nkuru ya Bujumbura ku nyungu z'igihugu babishikirije umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervasi Ndirako buca kuri uyu wa kano heze Buramatari w'intara ya Muyinga Jean Claude barutwa nayo arasaba abadandaza baherutse kwimugwa mu kibanza gikikuje isoko ya Muyinga kudasubira kwidoga ko ngo bimuwe ku nyungu rusangi kugira ngo hubakwe ibarabara rishashemwo amabuye rikikuje iyo soko ya Muyinga nayo umwana w'umuhungu akekwa kicaha ko yo bahaye ishano abandi banyeshure bigana muri commune Kabarore y'intara ya Kayanza ari mu minwe y'inyamiramabi Saya gusa twabateguriye nayandi muraguma mudutenze yompi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org
ndongeye kuba ramutsa hari umwana w'umuhungu w'imyaka 18 yo kumutumba mugoyi ni muri commune Kabarore y'intara ya Kayanza kuva kuri uyu wa gatano afungiwe mu gaco k'inyamirama bi muri commune Kabarore akabakekwa kwicaha cyo kuba yarahaye bamwe mu bigana indya ziri mu ishano abajejwe intwaro bakamenyesha ko abikekwa ko barahawe ishano bariko barakurikiranwa n'abaganga amatohoza nayo ngo akaba ariko arakogwa reka inkuru tuyibaze Josephine Jones Hunziman
Inkuru zivaho muri commune ya Kabarore zimenyesha ko hari ku munsi wa gatatu aho umwana yiga ku ishure shingiro rya Mugoyi yaho abandi banyeshure bigana 8 ku kigori yari yatekeye hari mu gihe bari bagiye gukora ikibazo cy'umwaka w'icenda ku ishure shingiro rya Yandaro ngo niho batangura kumva bamerewe nabi munda ari naho bavuye bajanwa ku ivuriro rito rya Gwegura muri commune Muruta uwo mwana yabahaye ibyo bigori bakikeka ko yoba yabibahaye mu ishano ari nako gufatwa kuri uwo gatanu asigwa mu minwe y'inyamirababi aho muri commune Kabarore aho ariko agigwa ko amatohoza ababanye ariko bagatunga gatoke kuri umwe mu babyeyi b'uwo mwana ko yoba ari we yoba yaramutumye gukora ibyo bintu abajeje intwaro n'indero aho muri commune ya Kabarore bamaze kumva ibyo byabaye baciye banyarukira ku ishure abo bana biga ko kugira bahumurize ngo kuko abandi bana bo kuri iryo shure nyene bari bafite agashavu ku kugomba kwihanira uwo mugenzi wabo
Josephine Johnson Nkunzimana arakenuye umwigisha wo ku ishure shingiro rya Muyebe ya kabiri ni mu ntara ya Mwaro muri commune Nyabihanga yagirizwa kandi akiyemerera ko ibitabo by'abanyeshuri n'ibyo bigisha yarahagaritswe n'inyamiramabi kuri uyu wa gatanu ni mu gihe uwo mwigisha yari yahaye itegeko ubusanzwe ararira iryo shure kutugara amasomero kandi ku igenekerezo rya 10 ruhuma uyu mwaka muri iryo joro nyene n'ibyo bitabo byaciye birara byibwe abanyagihugu co kimwe n'abavyeyi barereye kuri iryo shure rya Muyebe ya kabiri ibyo bitabo byibwe ko basaba ko ubutungane bwo muhana kugira ngo ubwo busuma butuzwe inkuru tuyibaze Janvier Barugira
Jean Bosco ndo wa Yezu batazira ntira yahagaritswe n'inyamiramabi ku mutaga wo kuri wa gatanu amakuru avaho muri commune Nyabihanga akanemezwa nabo mu muryango wiwe avuga ko igipolisi cyamusanze aho bita mu Gasave ariko akurikirana inyigisho yaciye ajanwa ubutarariye mu gashuka komisari ya gipolisi cya commune Nyabihanga mu ntara ya Mwaro yagirizwa ubusuma bw'ibitabo by'abigisha n'iby'abanyeshure mu kiringo cindwi zibiri ibyigwa byasa n'ibyahagaze ku ishure shingiro ya Muyebe ya kabiri yavyivye ko imbere y'umuyobozi w'indero n'umugenduzi w'indero muri commune Nyabihanga Jean Bosco Nduwayezu niyakanye ko yavyivye ariko akavuga ko azokoresha ubupfumu kugira ngo ibyo bitabo igaruke ibyo bitabo byagarukanywe mu ijoro ry'uwa gatatu rishira uwa kane akaba yaramaze iminsi atera ubwoba abigisha batatu bo kuri iryo shure avuga ko ategerezwa gupfamwo umwe canke akaba ikimuga mu gihe ibyo byose byabaye ku mugaragaro abo bigisha basaba ko yohanwa by'akarorero kugira ngo iyo nyifato ihagarare Jean Bosco Nduwayezu asanzwe anarongoye umugambwe uri ku butegetsi ku mutumba wa Muyebe ni nacho choba chatumye adashoka ahagarikwa kuko yagumye akingirwa ikibaba n'urongo uyu mugambwe muri yo komine ya Nyabihanga.
Jamze habarugira arakenuye umujyango wa Ntirampeba aheruka kusandaba inyuma yo gukubitwa amahiri n'imbonera kure utewe amakenga n'ingene ubutungane buri ko bukwega ibirenge mu matohoza abavugwa ko bakoze iryo bara akaba ari umukuru w'umutumba bukeye ni muri komine Nyanzarake y'intara ya Makamba urongoye imbonera kure kuri uyu mutumba hamwe n'utwara umugambwe Sende David nyene kuri uwo mutumba nyene uwo mujyango wagiriza parike ya Makamba kubiri ko yiteza utunyoni kubera bagizwe icaha aranywanyi b'umugambwe Sende DFDD sivyo ga Josine Kaze
nkuko amakuru dukura kubegereye iyo dossier abivuga parke ya Makamba iri kwikwega amaguru mu gutohoza ivyaranze ubwo bwicanyi bwakorewe umunyagihugu azwi ku izina rya Ntirampeba ku munsi wa gatanu w'indwi iheze kuko kugeza ubu itarashira ahabona ivyatohojwe aya makuru nyene akemeza ko urwo rubanza rwategerezwa kuja mu manza zicibwa ikibiriraho ariko parke ya Makamba igasa n'ishaka ko ruburanishwa nk'izindi manza zisanzwe ivyo ngo bikaba bifite intumbero yo gukingira abagirizwa icaha kuko bose ari abanywanyi ba Sende David abanyagihugu bo ku mutumba bukeye wabereye ku iryo bara bo bavuga ko parke ya Makamba igomba gukingira abo bagabo batatu basanzwe banakekwa kuba bari bamaze iminsi bagandagura abantu batogwa ibiziga kuri uwo mutumba ivyo ngo bikabonekera ku kungene inyuma y'idandagurwa rya Ntirampeba umukuru w'umutumba Ndayisaba Ramses batazira pare yagonze guca amuhambisha acicwa atamatohoza akozwe iyo igipolisi kitahamerera amagabo uwo arongoye umutumba bukeye Ramses Ndayisaba batazira pare urongoye imbonera kure Sylvestre niyo nkuru batazira mubara hamwe na Augustin Basabose batazira mahuba bagirizwa n'abanyagihugu kuba bama bigamba ko uwo mutumba ufatwa nk'ibiro bikuru by'umugambwe Sende DFDD ico bokora cyose atawuba ko makomba Sylvestre niyo nkuru batazira mubara we ngo akaba azwi kuva mu 2015 mu mabi menshi mbere ngo akaba yari yaranarungitswe mu gihugu ca Kenya guhohotera impunzi zari zahungiyeyo abo banywanyi ba Sende DFDD bakaba bahagaritswe ku minsi ya gatandatu n'Uwimana bagirizwa kuba bagandaguye umukozi wo muri butike azwi ku izina rya Ntirampeba w'imyaka 22 aturuka ku mutumba Gatereni muri komine Gitanga intara ya Rutana umujyango wiwe usaba utungane kuwabo narijya ikiziga ciwe kikibitswe mu ruhukiro bw'ibitaro bikuru ngaho Nyanzarake kuva kuwa gatandatu heze agandaguwe
Josine Kaze arakenuye bamwe mu bashinga mateka bararajwe ishinga nuko leta idategekanye umugambi wayo gusanura ikibanza cyaho zimwo isoko nkuru ya Bujumbura ikibazo cabajwe umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirako buca kuri uyu wa kane igiheruka cikiza inama ishinga mateka icegeranyo c'ivyo leta yaranguye muri ano mezi atatu aheze abashinga mateka bavuga iryo soko ryofasha mu iterambere ry'igihugu kandi ko ryotuma haboneka n'ibidandazwa vy'akanovera bagasaba leta gusubira mu iyo soko ku neza y'igihugu n'abanyagihugu Signorine Nijimbere
mu gihe rero umutumire w'inama nshinga amateka na nkenguza amateka kugira yerekane izo leta yaranguye mu mezi atandatu aheze umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirako buca yavuze ko leta itegekanye gusubiramwo ibibanza bimwe bimwe harimwo ikibuga c'indege ca Bujumbura icatangaje bamwe mu bashinga amateka nuko muri iyo migambi yihuta ya leta yahoze ari soko nkuru ya Bujumbura itari mu vyihuta uno mushinga amateka akaba yarerekanye amakenga afise kubona tana hamwe leta yigeze yumvira gusubiramwo ikibanza ca uramwo isoko nkuru ya Bujumbura
jewe hari inyubako ikomeye cyane kandi nabonye yaciye inshuro nyinshi muri leta gusubiramo isoko ya Bujumbura mwaragi byaciye cyane muri mu nama ya leta ya conseil des ministres ko igomba gusubirwamo ariko uno munsi ntawe nabibonye nagomba nsaba imbazi yuko muri programme mwari mwihaye iyo soko mutari mwayishyizemo uno munsi twebwe abaguzi nta soko y'icyitegererezo nimwe dufite haba ku byerekeye karite y'ibidandazwa cyangwa ubyerekeye ibiciro ntituzaho dufatira ubona ibiciro bikora ubutari nta gihugu cyotera imbere kidafise isoko nkuru abantu bashobora gufatiraho
aha umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirako buca avuga ko bariko barabikora ko kandi uyu mwaka turimo udashobora kurangira iyo soko idasanuwe ko kandi ibikorwa buca bitangura vuba
cyane cyane isoko ya Bujumbura kandi turagikorerako isoko turagikorerako kandi twibaza neza ko uyu mwaka intumbiro twihaye dushobora guhera isoko muri ya Bujumbura itangiye kubaka kuko igitutsi ku gihugu igitutsi ku gihugu turiko turagikorera tuko nigira amanama atandukanye n'abubyiga bose nibaza yuko mu minsi mikeyi muzobona isoko muri ya Bujumbura yatangiye bijya bicakwafanya kubikuraho kugira atangire kwitunganya neza.
Isoko nkuru ya Bujumbura ikaba imaze imyaka 10 ihitanywe n'umuriro watumye abadandaza baharugwa mu bihumbi birenge 10 bahahombera be n'ubukene bwavuye bwa kindaro mu miryango itari mike y'abarundi.
Signorine nije imbere arakenuye turi muri ivyo vy'amasoko nyene abadandaza baherutse kwimugwa mu kibanza gikikuri isoko ya Muyinga bena bari hagati muri iyo soko vyakozwe mu ntumbero y'umugambi wo kubaka amabarabara ashashemo amabuye akikuri isoko ya Muyinga kuhuli uzoranguke vyoroshe no gukomeza umutekano abari mu mabarabara yagenewe imodoka izimye umuriro bategerezwa kuja gukorera handi. Buramatari Yohani Claude barutwa nayo agasaba abadandaza kudasubira kwidodomba kuko abimuwe bose bimuwe kunyungu rusangi. Inkuru tuyibaze France Nekanyange.
Imyidogo y'abadandaza baherutse kwimurirwa mu masoko ya Mukore na Kibali bakuwe mu isoko nkuru ya Muyinga bonashingira ifite namba. Buramatari Jean Claude barutwa nayo asigura ko biriko bigirwa kugira ngo abadandaza bashobore kurangura akazi kabo neza hisunzwe n'ingene igisagara cha Muyinga kiriko kiraguka. Buramatari ahamagarira abadandaza kwijukira gukorera mu masoko mashasha ngo bimukire yo ukebuke kuko isoko ya Muyinga itakigira isaganirizo.
Aya masoko ya Mukoni n'amasoko ya Kibali utabibubatse murazi ku isoko ya Muyinga n'ubundi amaze kuzura nuko n'igisagara kera cyambuka ibyifunga yuko mukorera mu isoko imwe ariko ayo masoko mukuyajyamo ntibukebuke.
Buramatari w'intara ya Muyinga asaba kandi abakenyezi badandaza ivyamwa batakaje ibibanza kuja hamwe ngo bagirishira hamwe kugira ngo biborohere kuronka inzu badandarizamo ivyo vyamwa no ku giciro ciza.
Inzamba
amakuru twabateguriye arabandanya n'umwanya w'ikiganiro ku isoko. Kwisoko una munsi kiza guhagarara kucegeranya cashikijwe n'umugwi w'igihugu uje wagateka kazi na muntu imbere y'inama nshinga mateka kuvyaranguwe mu mwaka w'2022. Muri ico cegeranyo uwo mugwi uremeza ko uburyo budashemeye abanyororo bapfunge mu Burundi kwisoko mu gishirikirizwa na Pierre Gahungu.
Kwisoko kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Imbere y'abashinga amateka hashikirizwa icegeranyo cawo co mu mwaka w'2022 kubijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi. Umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNDH uremeza uburyo budashemeye abanyororo bafungiwemo mu busho butandukanye mu Burundi, naho umugambi wa leta utegekanya kugabanya ubwinshi bw'abanyororo mu mabohero watanguye. None huko gwiki kugira ngo ico kibazo c'ubwinshi bw'abanyororo gitorege umuti urama. Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 2025 Ruhuma mwaka w'2023 mukagishikirizwa na Pierre Gahungu kazi. Uburyo bubi abanyororo bapfungiwemo no gufungwa atashaka kigaragara ni bimwe mu mabi abanyororo babayemo mu Burundi nkuko byemezwa n'umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNDH. Six Vinini Muraba arongoye umugwi w'igihugu ujejwe iby'agateka kazi na muntu CNDH.
Hamwe hamwe usanga ari hato hato cyane ugereranije n'igitigiri cy'abafungiwemo, ahandi naho haba abafunzwe benshi mu busho bwo mu makomine biturutse ku kubura uburyo bwo kubunguruza mu makomisariya y'intara. Hari naho abafunzwe bidoga ko bashobora kumara umunsi wose badashyizwe hanze ngo bace ku kazuba. Utuzu twa sugumwe tumeze nabi kandi turagoye no gushikira. Mbere hari n'ibituro by'abapolisi bitagira ahabereye gufungira abanyororo bazize amakosa. Ku bafungwa 96 twasanze hari 25 batanditswe ku munsi mu gitabo cy'abanyororo 71 nabo ntitwabonye ico bakirizwa kugira ashigwe mu gasho umugwi CNIDH wasanze hari abana batarashikana imyaka yo gufungwa bamara iminsi myinshi umwopeje canke parate itarabarekura bikaba binyuranywe n'iyubahirizwa ry'ingingo y'287 y'igitabo c'amategeko y'itohoza n'iburanishwa ry'imanza z'ivyaha
Ishirahamwe Rukristu gishinze kugwanya ihohoterwa rya kirema muntu akad Burundi babona ko ari intambwe kubona uburongoye umugwi wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi yemera imbere y'inamashinga mateka amabi akoregwa abafungwa umushingwamanza Jean-Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata c'amategeko mu ishirahamwe akad Burundi asaba abarongoye uwo mugwi kurengutsa abagirizwa ivyo vyaha bakisigura binaniranye bakitura sentare ibijejwe
karanezejwe no kumva yaragarutse cyane ku kibazo c'abanyororo abanyororo bafunzwe atamategeko akurikijwe cyane cyane aba banyororo baba barahejeje iminyororo yabo bakabandanya bapfungwa abanyororo baba barejejwe kandi amategeko barekurira ko baca basohoka naho umushikiriza manza yo kunguruza ariko ibyo byose bakabirenga ko bakabandanya bapfunga ego yarabavugiye aravuga n'ibyo bakoze bamwe bakarekugwa ariko nkuko yabivuze haribo abatari bake n'ubu bakivundiye mu mabohero kandi bategerezwa kuba bidegembya ico rero twebwe twosaba nuko atogeza kuri ico co kubivuga gusa ariko yotera n'indi ntambwe mu kwerekana abakora ivyo bintu bakabavuga amazina bakabamenya mbega iyo umunyororo yari yarekuwe n'ubutungane akabandanya apfunzwe ivyo byobazwa nde ivyo bibazwa umukuru w'ibohero kuko niwe aba afise umuntu kandi amuteza kumupfunga ruko hari umutahe umupfunze mu gihe rero umuntu yagejeje umunyororo wiwe nta mutahe ubukihari ico utwari ibohero ateza gukora no kumurekura mu gihe rero atamurekuye abakoze amakosa rero umugose ndash niho wocukorera nabo bakora ayo makosa bakabahamagara bakababaza igituma bariko barabikora bagatanga bakababwira ibyo botezwa gukora kugira ngo gateka kazina muntu kubahirizwe batabikoze nabo nyine bakabashengezwa imbere y'ubutungane nk'uko amategeko aha uwo mugwi ubwo bubasha bwo kubashengeza
Kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ubushikiranganji bw'ubutungane bukaba bwaratanguje isikiza ryo kurekura abanyororo bafungiwe ibyaha bito bito nk'uko tubisanga mu itangazo ryo kuwa 13/0 ryatewe ku mukono na Dominique Banyankimbona umushikiranganji w'ubutungane aributsa abashikiriza manza n'abapolisi bo mu gisata c'inyamiramabi yuko gufunga umuntu byoba ingingo ya nyuma ifatwa ni na hano duce dusozera ikiganiro ku isoko cuno munsi mwariko mugishikirizwa na jewe Pierre Gahungu ndabahisango ku munsi wa gatandatu za naho ubutaha
cyari ikiganiro ku isoko
Petero Gahungu arakenuye ubonaho numwanya w'amakuru makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri ndwi turangije mwashikirizwa na Edi Claude Ninazwe
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
kaze murano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri ndwi cyatangurije kuri SOS Media cyanditse ku buzima bubi impunzi ziri kakuma mu gihugu cya Kenya zibayemo izo mpunzi zimaze amezi atanu zitaronswa agafashanyo kudufaranga bahora bahabwa na HCR utwo natwo tukaba twahora tubafasha gusumira imiryango ku bw'ico kimenyesha makuru ico kiringo ni kinini kandi giteye ubwoba kudufaranga twahora tubafasha kugura inkwi zo guteka umunyu isabuni hamwe n'ibikoresho by'isuku bigenewe abakenyezi n'abigeme kuvyerekeye ayo baronka abahungu n'abagabo bandikiwe ijana ry'amafaranga umwe umwe ku kwezi no kuvuga amafaranga adashikana idolari rimwe ry'abanyamerika abigeme n'abakenyezi bahabwa amafaranga ya 350 no kuvuga hafa amadolari abiri n'ibice bitandatu kuri umwe umwe buri kwezi kubwa HCR n'amashyirahamwe bakorana ngo bituruka ku mfashanyo zitakiboneka neza muri no misi. Aya makuru tewandanye nikimenyesha makuru iwacu cyandika ku isuku rike rirangwa mu gisagara cya Gitega. Kubwa iwacu ngo ababa muri cyo gisagara basigaye basumbwa isuku n'ababa mu misozi. Abo banyagisagara ngo baramaze kumenyera imyanda kuko atacu bikibabwira. Imicafu itandukanye wisanga mu makanivu mu nzuzi hamwe no mutubarabara two hagati mu gisagara dusibaye nkaho batayarara. Amategeko y'isuku ntibahirizwa na gatoyi haba mu mazu y'uburiro mu bubare n'ahakunda gukoranira abantu benshi. Amakuru yanditswe n'imenyesha makuru tuyabandanye mu na Burundi Echo kivuga makenga umushikiranganje wa mbere je vendera kubuca afise kwiyononekara gikibuga c'indege cya Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye. Uwo mutegetsi yavuze ko igenda kitoja 2023 ruhuma uno mwaka igihe ariko arashikiriza inama nshingamateka ivyaranguwe n'umushikiranganje rumwe gukira mu mezi atandatu aheze. Yaremeje ko hari ho ibitarangutse kubera ifashanyo zitabonetse vuba. Icyo gihe yarashikirije amakenga afise kuyononekara gikibuga c'indege cya Bujumbura kubwiwe ngo kirakwiye gusanurwa byihutirwa kuko abashyirahamwe y'indege adasiba kuvuga ko umwanya wari wose hashobora kuba ingorane. Aya makuru tuyasozerere ku itorokanirizo ry'amakuru ABPF kivuga kutunenge twibonekeza mu bahuza baheruka gutogwa ku mutumba. Munama buramatari w'intara ya Kayanza yagirishije abaserukira abandi mu buzima muri iyo ntara ku igenekerezo rya 17 kuno kwezi. Haravuzwe ko abo batowe bahonyanga amategeko ngo hariho n'igihe baca imanza bagaca bihutira kuzishyira mu ngiro badatanze raporo mu masentare y'intango. Ngo abarongoye amasentare y'intango na bamusitaneri ngo bari bakwiye kubashyira ku murongo. Aha rero niho tugarukije amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri ndwi bari kumwe na Edi Claude Nazwe. Mugire ibihe byiza aho muri hose n'agasaka.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Edi Claude Nazwe arakenuye hano nyene duciye dusozerera amakuru twabateguriye. Shimire mwewe mwese mwari muyateze yompi. Shimire abagenzi banje bakoze ibishoboka kugira ngo aboneke nk'uko muyumvise. Bonfisi niyongere nako ndabashikiriza nkaba ndabifurije kurana ugwezi mu byanyu no mu banyu murarahajyana tuzosubira mugire n'impera z'iyinga nziza.